Ini Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi, muri kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza n'amakuru.
Dufate ko bafashe igisuma cy'ibyo umuduga bawumufatanye, hanyuma ashitse muri senara bati tumuhaye liberte provisoire. Bakiye bajya kuraba muri dosiye y'ibasanze uwo mufashe y'ibyo umuduga mugabo yahora yibisha ibigwanisho, yaramaze kwica umuntu, yaramaze kwara ibindi byaha.
Uwo n'umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi Emile Laurentine Kanyana, igihe yari imbere y'abashingamateka avuga ku vyerekeye ikigongwe gihabwa abanyororo. Turavuga no ku rubanza rwa Sergent Rutare Jean Bosco nabo bareganwa hamwe rwashikanywe muri sentare ya gisirikare mu Rwanda ku myiyerekano kuri ambasade y'u Rwanda i Nairobi isaba ko Diane na Adeline Rwigara barekugwa, no ku mugwi Sever ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi uzotangura ibikorwa vyo gushingura na iteka bisigarira vy'abantu vyahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi. Inchamake ya makuru ya hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Umutambukanyi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yagendeye uno munsi kuwa kane icahoze ari kibanza murantunga ari mu gihugu ca Malawi, aho yashitse uno munsi kuwa kane avuye muri Ghana.
Amerika yasohoye impapuro zo guta muri yombi bamaneko barindwi b'Abarusiya.
Abarwanyi batamenyekanye barishe abasivile barenga igihumbi mu karere ka Beni mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bwicanyi bukabije butari buke bwatanguye aheza imyaka ine.
Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araregwa Ubushinwa kwivanga muri demokarasi yabo.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido ni ido rero ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umutambukanyi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yashitse uno munsi kuwa kane mu gitondo ku mugwa mukuru w'igihugu cya Malawi Lilongwe avuye muri Ghana. Ni mu rugendo arimwo rw'iminsi itanu mu karere ka Afrika. Yagendeye ishure ry'intango rya Chipala Primary School ku mugwa mukuru Lilongwe, aho abana bahiga bamwakiranye indirimbo bahimbawe no kumubona iryo shure rihabwa imfashanyo n'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID. Malawi yararonse ibitabo by'ishuri miliyoni 9 n'ibihumbi 600 mu kiringo cy'imyaka mike irangiye biciye mu mugambi w'igihugu kwigisha abantu gusoma ushigikiwe na Amerika. Melania Trump yagendeye amasomero atari make ku ishure ry'intango rya Chipala Primary School. Yarorereye abigisha bariko bigisha ivyigwa vyo gufasha abana kwiga ururimi rw'icongereza n'ururimi rwa Chichewa. Abanyeshure bo ku ishure ry'intango rya Chipala Primary School bakiye Melania Trump n'indirimbo ivuga ko bahimbawe no kumubona no kumuha ikaze. Umutambukanyi wa Leta Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yatanguriye urugendo rwiwe muri Afrika mu gihugu cya Ghana. Avuye muri Malawi azocaja mu bihugu vya Kenya na Misiri.
Uyu munsi Ministeri y'Ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yasohoye impapuro zo guta muri yombi bamaneye ku barindwi b'igisirikare cy'u Burusiya. Ministeri w'Ubucamanza wungirije John Demers yasobanuye ko baregwa ibyaha by'ikoranabuhanga byo kwiba amabanga y'ikigo mpuzamahanga kirwanya intwaro z'uburozi n'abayobozi bacyo. Iki kigo kimaze iminsi gikora amaperereza yo kumenya niba Uburusiya bukoresha intwaro z'uburozi. NATO, Ubuholandi, Ubwongereza na Australia nabo barega Uburusiya kwiba amabanga yabo bukoresheje ikoranabuhanga. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yateye utwatsi ibirego byose ivuga ko ari ibinyoma. Ministeri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis uri mu ruzinduko i Buruseli ku cyicaro cya NATO yabwiye abanyamakuru ko Uburusiya bugomba kuryozwa ibikorwa byabwo. Yasobanuye ko Amerika ishobora guha uyu muryango wa NATO intwaro z'ikoranabuhanga. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi Buruseli, Ministri Mattis yareze Uburusiya guhonyanga amasezerano yo kurwanya intwaro zikaze zo mu rwego rwa misile zirasa kure cyane. Aya masezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi mu 1987 mu gihe cy'intambara y'ubutita. Mattis yavuze ko Amerika irimo yiga ibishobora gukorwa mu rwego rwa gisirikare na diplomasi kugira ngo yirengere kandi irengere n'inshuti zayo zigize NATO.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Muri Afrika abagwanyi batamenyekanye barisha abasivile barenga igihumbi mu karere ka Beni mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu bwicanyi bukabije butari buke bwatanguye haheze imyaka 4. Ivyo vyatangajwe no musiku wa kane n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu kw'isi Human Rights Watch. Ku itariki 2022 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2018 abagwanyi barisha abantu 17 mu gisagara ca Beni mu vyatumye igitekere c'abasivile bamaze kwicwa muri uyu mwaka kigera ku 235. Ku itariki 2024 z'ukwezi kw'icenda abagwanyi baragize igitero mu gisagara ca Oicha banyuruza abantu 16 benshi muri bo abana irengero ryabo ritazwi gushika ubu. Ishirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha vyotegerezwa kwagura itohoza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigakurikirana ibitero vyatanguye mu karere ka Beni ku itariki 2 z'ukwezi kw'icumi. Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko inteko zijejwe gucungera umutekano z'ishirahamwe oni muri Kongo MONUSCO zotegerezwa gukomeza ubushobozi bwazo kugira zimenye abagize ibitero zongereze ikingire abasivile kurushiriza. Aida Sawyer, icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika, yatangaje ko ubwicanyi bukabije bwagizwe ku banyagihugu baba mu karere ka Beni butazohagarara kiretse abari bayoboye ababukoze bashizwe imbere y'intahe. Atangaza ko kubera abategetsi ba Leta ya Kongo batatoje cyangwa bakurikirana bakoze ubwo bwicanyi, sentare mpuzamakungu mpana vyaha yotegerezwa kugira itohoza ku manza zizoba muri kazoza.
Muteza batwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no kurubuga rwacu rwa internet VOA radio yacu akadomo.com mukurikire aya makuru. Uyu munsi Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yareze ubushinwa kwivanga muri demokrasi ya Amerika mu ijambo yavugiye mu kigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga mu by'ubukungu, umutekano na politiki cyitwa Hudson Institute cyane Washington DC. Pence yasobanuye ko ubushinwa burimo bukora ibintu bidasanzwe kandi bikomeye byo kuyobya abaturage ba Amerika mu matora, ku matora yo mu kwezi gutaha nayo mu 2020. Ibyo bikorwa birimo gukoresha abantu, amatsinda y'abantu n'itangazamakuru. Mu cyumweru gishize President Trump nawe yari yatangaje ibi birego ku Bushinwa. Ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel ari mu ruzinduko muri Israeli, we na mugenzi we Benjamin Netanyahu batangaje ko bafite umugambi umwe wo kubuza Iran gutunga intwaro za kirimbuzi. Merkel yasobanuye ariko ko batumvikana ku buryo bwo kubigeraho. Icyo batumvikanaho ni amasezerano mpuzamahanga yo mu 2015 kuri gahunda ya Iran yo kuyungurura uranium. Merkel arayashyigikiye naho Netanyahu arayamagana agasaba ko aseswa.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC.
Tujye mu biyaga bigari mu Rwanda ku rubanza rwa Sergent Rutare Jean Bosco nabo bariganwa barashinjwa kwica uwitwa Niyitanga Jean-Claude bamwita umujura. Uyu munsi rero bagejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rwa gisirikare kugira ngo baburane ifungwa cyangwa se ifungurwa ry'agateganyo. Ibindi kuri iyi nkuru dutege amatwi mugenzi wacu Asumuta Kabuye.
Niyitanga Jean-Claude yarashwe mu ijoro ry'itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka arasirwa mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko abantu batatu bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera ku isongaza Serge Rutare Jean Bosco urego ko ariwe warashenya kwigendera amasasa abiri mu mutima gahita yitaba Imana. Ubushinjacyaha burega kandi Madamu Musa n'abandi Sada wari umugore wa nyakwigendera ariko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko ko uyu mugore ariwe watabaje bari ku irondo ko yatewe n'umujura aba bakaza bahuruje abasirikare. Ubushinjacyaha unarega bwana Nsanza Barinda Rui wari ukuriye irondo ko ariwe wahuruje abasirikare ko batewe n'umujura aba nabo bakaza bahita barasanya kwigendera. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko nyakwigendera amaze gupfa abaregwa bagiye kuzana radio ndetse n'amafaranga bakabigereka ku murambo wa nyakwigendera ngo bigaragare ko yishwe avuye kwiba. urukiko rwahaye umwanya baregwa bose ngo biregure maze Serge Rutare Jean Bosco warashinya kwigendera ahita yiyemerera ko ari we warashinya kwigendera ndetse asaba imbabazi umuryango wa Niyitanga Jean Claude n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Serge Rutare yasobanuye ko yishinya kwigendera atabishaka ko ahubwo yitabaraga kuko bamaze kumufata agatangira kubatuka ababwira ko yabahemba bakava mu miyaga bararamo. Urukiko rwabajije Serge ko iyo umuntu atutswe ahita yicwa maze asubiza ko atabishakaga. Umugore wa nyakwigendera Musa n'abandi Sada yasobanura urukiko ko yabanye n'umugabo w'imyaka 8 ko ariko bari baratandukanye. Yabwira urukiko ko wahoze ari umugabo we yamuteye iwe mu gicuku agahonda urugi ndetse akabasha kwinjira mu nzu akamutwara amafaranga. Uyu mugore yavuze ko yahamagaye umukuru w'umudugudu avuga ko yatewe gusa ngo ntabwo yigeze yitanya kwigendera umujura. Musa n'abandi yasobanuye ko yabonye irondo n'abasirikare baje batangira kubwira nabo wahoze ari umugabo we. Abonye ko bikomeye yihutira kujya gutabaza polisi. Uyu mugore avuga ko yahamagawe n'umuturanyi amubwira ko umugabo we bamaze kumurasa ngo agahita agaruka. Bwana Rutare Jean Bosco wari ukuriye irondo ari nawe wahuruje abasirikare yahakanye ibyaha aregwa asobanura ko yahuruje abashinzwe umutekano agira ngo batabare uyu mudamu wari watewe ariko ibyo kurasa byakozwe n'umusirikare. Abaregwa bose bagaragaje ko batazi ukuntu nyakwigendera ageretsweho ibintu yasanganywe bivugwa ko ari ibyo yari yasahuye. Imvugo y'uko nyakwigendera yishwe avuye kwiba yababaje cyane abaturanyi ndetse n'abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko yaba Niyitanga ndetse n'umuryango avukamo w'umusaza Byasiro Matias bari bifashije badashobora kwiba. Uyu ni bwana niyo yita Bernard uvukana na nyakwigendera.
Uriya murumuna wanjye ntabwo yigeze yiba n'umuryango wacu nk'uko umuco wacu umusaza turaza umuntu. Umwuga w'ubucuruzi nta mwuga wo kwiba twigeze ahubwo baranadusebeje bikomeye cyane ko umuryango wacu urishoboye. Uyu yari afite atoriye isudira afite abakozi akorana nabo akoresha anakora n'intebe ku buryo yari afite ubushobozi bushoboka kandi akongera no ku mugabane isaya muhana.
Muvuze ko umuryango wanyu wifashije ku buryo kumukekera ubujura bidashoboka mwiteguye namwe kuzaregera indishyi z'akababaro ko icyo gisebo cyabageretswe.
Ibyo ni hanyuma dufatanyije n'ubucamanza icyo buzageraho icyo buzatugenera hanyuma tukamenya uko tuzasaba indishyi. Urubanza rwagombye kubera aho icyaha cyabereye n'izo mpaka ku buryo n'abaturage bazagira icyo babimenyaho hagacika umuco wo kudahana.
Nyakwigendera yari asanzwe akora umwuga wo gusudira benshi mu bo yakoreshaga ndetse nabo bakoranaga bari baje kumva urubanza bavugaga kuko bazi Niyitanga Jean Claude nta muntu n'umwe bagiranaga ikibazo.
Njyewe nabanye nawe nakoranye nawe nanagendanye nawe nta kibimuziho.
Ntawe ntabwo yigeze aba umujura n'umunsi ni umuntu twabanye igihe kirekire twanakoranaga.
Ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bukemeza ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho kuba barishe Niyitanga. Ubushinjacyaha buhera ku byo Serge Rutare Jean Claude yemerera ko ari we wishe nyakwigendera abandi nabo bakaba baramugeretseho ibintu bavuga ko yishwe avuye kwiba. Buri wese mu baregwa yasabye urukiko ko rwamurekura akazakurikiranwa ari hanze kuri Serge Rutare Jean Bosco asaba umucamanza kumurekura asobanura ko atatoroka kuko n'ubundi yafashwe amaze igihe hanze nyuma yo kwica nyakwigendera. Umwunganizi we Maitre Yusuf Ndutiye akavuga ko nk'umuntu wemera icyaha nta rindi perereza rigikenewe ku buryo arekuwe ntacyo yabangamiraho iryo perereza. Wahoze ari umugore wa nyakwigendera n'uwari ukuriye irondo nabo basabye urukiko ko babarekura kuko bafite uburwayi. Urukiko rwatangaje ko ruzafata umwanzuro tariki ya 8 z'uku kwezi. Nyakwigendera Niyitanga Jean Claude ni umuhungu w'umusaza Myasiro Matias wahoze ari umucuruzi hano mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye i Nairobi aho uyu munsi abantu batanu abasore bane n'umugore umwe bagiye kuri ambasade y'u Rwanda basaba ko Diane na Adeline Rwigara barekurwa. Iyi nkuru turayikesha Eloge Wirika neza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika kuri Nairobi.
Abo baragize uwo mugwi w'abantu batanu bariko baharira n'umupolisi wo mu gisata c'igipolisi ca Kenya gicungera amambasade n'ibindi bisata mpuzamakungu ari mu bacungereye ambasade y'u Rwanda. Yariko abumvisha ko nk'abanyakenya batemerewe kwinjira mu bigo vya ambasade y'u Rwanda kuko hafatwa nk'ikindi gihugu, ariko ko babishoboye boza n'abanyarwanda babashigikiye bakinjiza ikete bari bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bashitse kuri ambasade y'u Rwanda nk'igihe cy'isayindwi z'umutaga mu gihe batanguye kwiyegeranya saa mbiri z'agatondo. Nabajije Lidia Kimume yari abarongoye icyabaye kugira ngo baze ari bake gutyo.
Even one person can speak on behalf of the voiceless. So we are not a few.
N'umuntu umwe ashobora kuvugira batagira aho bavugira. Ku bwacu rero ntabwo turi bake kuko icyo twashaka gukora uyu munsi nuko ubutumwa bwacu busohoka bukumvirizwa kandi turizera ko Paul Kagame azoronka ubutumwa uko bigenda kose akongera agafata ingingo. Ubutumwa bwacu n'ugusabira ku rwa Diane natagira icyakoze turamusezeraniye tumuhaye nakanya ko kwishura atabikoze tuzofata izindi ngingo dukoreshe iby'amategeko twemerera kugeza rekuye Diane n'umuryango wiwe hamwe n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda. Ambassador James Kimonyo aserukira u Rwanda muri Kenya nubwo atabakiriye yamenye ko baje kuri telefone yatubwiye ati kubona bari bahamagaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakaronka bake cyane byerekana ko abantu babonye ku ibyo basaba bitagira ifatiro. Bwana Kimonyo yanabwijwe ijya Amerika ko bakoze iyo myiyerekano bashaka guharabika leta y'u Rwanda anabasaba kureka kugira icyo kibazo cya politike mu gihe kiri mu minwe y'ubutungane. Anashimangira ko bavuga ibyo badatahura ariko kimumeyemeza ko bazi icyo baharanira.
We understand what the family of Diana Rugara is going through. All the family and the family properties have been taken by the president of Rwanda. So we are against.
Turatahura iby'umuryango wa Diane Rugara uri kuracamwo amatongo yabo yose yaranyazwe na president w'u Rwanda. Rero turiyamiriza iho nyango ry'agateka kazi na muntu uko risa kose hamwe namabi yafatiye ku gisina kuko uburenganzira bwiwe bwo kwitoza nk'umukenyezi yarabwatswe afunzwe atamvo nimwe y'ukuri ifatiweko kubera gusa yari yashatse kwitoza ngo abe president w'u Rwanda. Paul Kagame ntari hejuru y'amategeko kandi turiyamirije ibyo ari kakorera uwo muryango. Ubu dusaba Paul Kagame kurekura uwo muryango vuba bwango n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byasinye amasezerano mpuzamakungu na EAC rwiyemeza kudahonyanga agateka kazi na muntu. Paul Kagame ategerezwa kubahiriza no gukingira agateka k'abanyarwanda bose se nukurekura Diane.
Paul Kagame should respect and protect the rights of the Rwandans and also release Diana.
Abavuga nk'uyu mukenyezi president w'u Rwanda yaramaze kubaha inyishu hari ku itariki ya 19 ukwezi guheze harahira abadepite bashasha mu gihugu ciwe. Yafatiye ku banyororo barenga 2000 bari barutse kurekurwa n'ikigongwe ciwe harimo umunyepolitike azwi cyane Victoire Ngabire uwo yari yabwiye itangazamakuru ko atakigongwe yasavye kugira ngo arekurwe.
Turekuye aba bantu bejo bundi twarekuye barimo ba bastar ba politiki ishingiye hanze ariko ridashingiye mu gihugu kajya kubona ukabona abantu barayeye ntabwo nasabye imbabazi ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera pressure hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereka ko presha atari ikora akora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo. Uru Rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make.
Diane Rwigara na nyina muvyara Adeline Rwigara batawe muri yompi mu mpera z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Kimwe mu byaha bahurirako mu byo bagirizwa no guteza imidugararo mu gihugu. Uwo munyepolitiki atavuganwa n'ubutegetsi we yihariye ku cyaha cyo gukora n'ukoresha impapuro mpimbano ikomoka ku nzandiko yegeranije aho yashaka guhatana na Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga. Mu rukiko abaregwa bahakanye ibyo bagirizwa bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Eroje Ulika Neza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Bakunzi Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tuve muri Kenya tuze mu Burundi aho hari abanyororo batarekuwe inyuma y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ubutungane bwasanze hari ibindi byaha bakoze imbere y'ugufungwa. Umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana yabivugiye mu nama nshingamateka kuri uno wa kane. Umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanyanka yakurikiranye iyi nkuru.
umugwi w'inama nshingamateka w'amahujejwe ibibazo by'ubutungane n'agateka kazi na muntu usanga hari amafungwa batarekuwe hisunzwe ikigongo cy'umukuru w'igihugu umukuru w'uwo murwi umushingamateka Niragira Felix yabajije umushikiranganji w'ubutungane cyabitumye
mu ngingo ya kabiri agace ka gatatu n'akakane k'itegeko rya nyenicobera umukuru w'igihugu haravugwamo abotezurirwa ariko ntibashoboye kurekugwa nikihe ubushikiranganji butegekanya kuri abo batashoboye kurekugwa yakoba mushikiranganji buri mwaka nyenicobera umukuru w'igihugu cacu Burundi aratezurira abafungwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'umurengera cyabafungiye mu mabohero twabaza rero ico muhoba mu bivuga ko
umushikiranganji Emile Laurentine Kanyana ariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ati twasanze hari bamwe mu bari kurekurwa ku bw'ico kigongwe bagirizwa ibindi byaha bakurikiranwa ko
cyo no banka karoriro dufate ko bafashe igisuma cy'ivyo muduga bawumufatanye hanyuma ashitse muri senari ati bati tumuhaye liberté provisoire baciye bajya kuraba muri dosiye y'ibasanze uwo mufashe yivye muduga mugabo yahora yibisha ibigwanisho yaramaze kwica umuntu yaramaze kwara ibindi byaha none gayemwe ari nk'umuntu yiyumvira ubwo nk'uyo womurika ngo natahe ngabo twebwe tugasaba duti uyo muntu muyo mwanya abantu bose twese tubonye ko baravye na dosiye bakabona yuko bitameze neza ni unguruza we ministère public bacurubanza kuri ico caha agihanikwe mugabo ntamugumize mu rutendeko
icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe yibaze gituma ubutungane butagikora amatohoza ku byaha bikorwa mu gihugu autosaisine mu gifaransa umushingamateka agatorwasa atanga uturorero two muri commune Kiremba aturukamwo
muri commune wacu commune Kiremba mutumba uraho witwa Gitaro abantu barakubise abantu umwe baranamutema mu mutwe arakomereka abo bantu ntibafatwa abo bantu ntibarenguzwa biba akamizwe n'ingoma hadaciyindwe zibiri barasubira bariyegeranye abantu bavuye ku mitumba ishika itandatu baratera abantu umwe baramumenye n'ijisho ubuwo bamutransferiye ngayi Bujumbura uwundi baramuvuna ukuboko administration aho gufata ingingo yo gupfunga abo bantu bakoze ibyo ivuga ngo izoriha fagitire y'abo bantu bakomeretse mugabo nk'ayo haba hariho uwo mugenzo wo kugira autosaisine ibyo bintu bya recidive ubwo bugizi bwa nabi n'ivyo bandanya
umushikiranganji w'ubutungane avuga ko nimba ivyo byarabaye agiye gushinga umurwi ugiye kubikorera ko
vyukura amategeko nta namwe abuza ministère public abonye icyaha gikozwe kukurikirana abagikoze twebwe ibintu byabaye ahantu nimba byarabaye yukuri gutya irababaje kandi nibaza ko bidata umwaka gatugende dushireho umugwi ugende gutohoza abakoze ivyaha bose babihanigwe uko nk'umuntu yihaye gukubita umuntu kumuvuna kumumena ijisho babigeze habi cyane hanyuma tuzoheza tubashikirize icyavuyemo ko twasanze byifashe
ku kibazo cy'ingene abafungwa ari umurengera mu gihugu umushikiranganji w'ubutungane avuga ko bituruka ku bukene bw'amabohero ikigiye gukorwa kugira abafungwa bagabanuke no gutezurira abakwije icaka n'icumunyororo nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji Kanyana ivyo biruko mu gihe ku ntara 18 zigize Burundi harimo igisagara cya Bujumbura haharurwa amabohero atarenga kuri 11 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka w'2018 umugwi Severe uje gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingurana iteka bisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi byashikijwe na Clement Noah Ninziza icegera c'urongo uyu mugwi Severe mu kiganiro yahabamenyesha makuru kuri uyu wa kane umenyesha makuru wacu Raymond Zimana yakurikiranye iyo nkuru
Clement Noah Ninziza icegera curongoye Severe mu kiganiro y'abamenyesha makuru yemeje kwitegeko rigenga mu gihugu gutohoza kuri no kunywanisha Abarundi riusaba kwerekana ibinogo vyatawemwo abantu benshi ugukora ikarata ivyerekana no kwerekana ibindi bibanza vyahambwemwo abantu ariko bitazwe uyo ari mu ndongozi z'umugwi washinzwe gutohoza kuri ku mahano yashikiye Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza kwikorwa cyo gushingurana iteka ibisigarira by'abantu kizotangura mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura Clement Noah Ninziza avuga ko ico gikorwa kizokorwa mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi
ibyo bikorwa byo gushingurana iteka isigariya z'amagufa y'abantu abarundi bene wacu twavuze tutanga bizotangurira mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura mu mabanda mu ntara ya Makamba ibusaka mu ntara ya Mwaro ibugarama mu ntara ya Muramvya no mu Kivyuka mu ntara ya Bubanza mbere yuko bitunganywa aho hose hategekanijwe ibyo bisigarira by'amagufa bisanzwe biboneka umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha barundi uramenyesheje ko mu kurangura ibyo bikogwa byo gushingura niteka abo twabuze tutanga hazokwisunga imico nakaranga by'u Burundi mu ntumbero yo kunywanisha abarundi
kiretse byo bibanza bishikirijwe icegera cy'urongoye Sever avuga ko ico gikogwa kizobandanya no mu bindi bibanza bitandukanye byatawemwe abantu ni nziza avuga ko ibinogo byose bifatwa kumwe kuko abapfuye bose ari abarundi
ibi bibanza twavuze tubigiyemo kuko amagufa ari hejuru kubera ibikogwa byari kubera aho nababwiye ko hari bahantu hari kwari bafishuri ahandi naho hari akiri barabara ahandi ibindi bikogwa bisanzwe nko kubaka gutya ugasanga amagufa bayazuye baza kumenya ko yari fosse commune ibikogwa byamaze gutangura hanyuma kubera ko ivyo bisigara biri hejuru ivyo dutanguriye ko mugabo tuzobandanya n'ayandi ma fosse commune imwimwe yose tugenda turaraba ico isaba n'ico umuntu agomba kwikorera bijanye nuko abantu bameze ariko ntiduhita kinogo kiri ngaha gisumba kiriyo ku bwacu umuntu wese afuye ni umuntu yapfuye kandi dukwiye guhamara iteka nkuko abandi barundi bose bari bari kwiye
ku kibazo cy'uko aho hazoshingurwa na iteka ivyo bisigarira hazoshigwa ivyibutso narijya hari imigwi itanguye gushinga ivyibutso mu gihugu icegera cy'urongoye Sever avuga ko ico gikorwa kiraba mu gwi Sever kandi uzogitunganya mu minsi ya vuba wisunze kunywanisha abarundi
mu gwi Sever mu gwi gihugu kandi ntibaje kureklama le droit ou le non droit uyu canguri twaje kunywanisha abarundi nico gituma mu mategeko agenga Sever nuko ariyo izobikora nuko ariyo izotanga umuco ingene byoko kuvuganye n'abandi bose biraba kugira ngo kibi gikorwa gihuza cyangwa kigizana aba n'abandi bagahurira ku gikorwa bumvikanye gusumba igikorwa cyo kugwa n'umugumwe cyangwa kabikamwe k'abantu bamwe bamwe n'abantu kibaza ko ari gikorwa tuzokora mu byo Sever ishinzwe gukora kandi ari byo twiteze kuzokora mu minsi ya vuba
mu ntahe umugwi Sever ukutoza ukuri no kunywanisha abarundi waronse kubabuza abantu mu mahano yashikiye Burundi wemeje ko wegeranije ibinogo rusange byatawemwe abantu birenga 400,000 mu gihugu cyose mu gihe kiringo cyo mu gihe kizorangira mu kwezi kw'12 2018 abajije nimba bazoba bahejeje gukora ibikorwa byose bisigaye Kremano wa ni nziza avuga ko uyo muguzo bandanya gukora ivyo jejwe gushika ico kiringo kirangiye akizera mbere kushobora kongegwa ikiringo cy'umwaka nkuko amategeko abirekura niyo vyaboneka ko hari bikenewe kurangurwa bitarakogwa inkuru ziva mu nama nshinga amateka zemeza ko uyo mugwi uza barashikanye icegeranyo c'ivyo waranguye kuva ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 12 2014 gushika kwa 25 mu kwezi kw'icenda 2018 no kuvuga ikiringo cyose uyo mugwi wakoze ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Mukanya gato turasezerana mu biganiro twatwa bafitiye muri uyu mwanya yamarahika kimbere yaho tusubira tubigutse ingingo nkunguruza amakuru twashikirije umutambukanyi wa president wa leta zunze ubumwe za Amerika Melania Trump yashitse no muswa kane mu gitondo ku mugwa mukuru w'igihugu cha Malawi Lilongwe avuye mu gihugu cha Ghana ni mu rugendo ari mu gwe iminsi 5 mu karere ka Afrika
Ministeri y'ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye impapuro zo guta muri yombi bamaneko barindwi b'igisirikare cy'Uburusiya kibarega Ministeri y'Amerika ibarega ibyaha by'ikoranabuhanga byo kwiba amabanga y'ikigo mpuzamahanga kirwanya intwaro z'uburozi n'abayobozi bacyo ikigo kimaze iminsi gikora amaperereza yo kumenya niba Uburusiya bukoresha intwaro z'uburozi
Naho abarwanyi batamenyekanye bavuga ko bisha abasivili barenga igihumbi mu karere ka Beni ni mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu bwicanyi bukabije butari buke bwatanguye haheze imyaka 4
Ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel ari mu ruzinduko muri Israel we na mugenzi we Benjamin Netanyahu batangaje ko bafite umugambi umwe wo kubuza Irani gutunga intwaro za kirimbuzi
Amakuru rero nibiganiro twatwa bafitiye kuri isaha kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wahagarariye ibi biganiro ni Frederic Nkundikije kuri micro mari kumwe na Ange Fidele Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye murakarama